Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa kabiri tuganira ku bibazo bijanye n'iterambere cyangwa ibibazo byerekeye ubuzima bwa misi yose. Uno munsi urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB rwashikirije itangazo ruvuga ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu byabaye byinshi muri iyi minsi. Ubwo runani rusaba Leta y'u Burundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo cy'amaraso cyangwa ibindi biva ku mubiri w'umuntu bita ADN mu Gifaransa. Ibyo babona ko bikenewe cyane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abana bakuru batazi base cyangwa abagabo bahakana abana, hamwe no kumenya neza umuryango umuntu aturukamwe muri rusange. Sobanukirwa ubuhinga bwa ADN, icyo bumaze mu kibano n'icyo bwofasha mu butungane. Kaze mwese turabararitse muterere ibibazo n'ivyumviro mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa kabiri mu itangazo urunani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB rwashikirije ku bijyanye n'amabi yo gufata abana n'abigeme ku nguvu, bavuga ko byabaye ndanse muri iyi minsi. Ngo runani rusaba Leta y'u Burundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gupima amaraso cyangwa ibindi biva ku mubiri w'umuntu, ubuhinga bita ADN mu Gifaransa, mu bitaro bitandukanye bya Leta. Ibyo babona ko bikenewe cyane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abana bakuru batazi base, abagabo bahakana abana, hamwe no kumenya neza muri rusange umwana umuryango aturukamwe. Kubwo runani gukura umwana atazi umuryango akomokamwo biragira ingaruka mbi nyinshi ku mwana, bigatuma akura afise umutima mubi, rimwe na rimwe bikanatosekaza imigenderanire yawe na nyina wiwe. FENADEB irashima kuko kuva muri gitugutu umwaka wa 2015 ubuhinga bwa ADN bwaje mu Burundi buzanywe n'ibitaro by'abigenga Kira Hospital, ariko bamenyesha ko ubwo buhinga buzimvye cyane, bukaba bugugwa amadolari amajanane. Ivyo rero bituma benshi bataronka ayo mafaranga bagahitamwo kureka abana bagakura batazi base, enfant à père inconnu mu Gifaransa. Ubwo runani rusaba kandi ko abacamanza boca boza barakoresha ubwo buryo, ubwo buhinga, mu kurondera ibyemezo bikwiye byerekana se w'umwana. Twatumye rero Jacques Nshimirimana, umurongozi w'ubwo runani FENADEB, atubwire idonido ry'akamaro kari mu gukoresha icyo gipimo cya ADN, n'impamvu babona yuko ari Leta ikwiye gufata iya mbere mu gufasha abanyagihugu gukoresha ubwo buhinga. Mushinga nahe Jacques Nshimirimana, twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije cyane Oriane, ndamukije nawe ariko baratwumviriza.
Murahamura komeye.
Yego, turakomeye cyane.
Mushinga nahe Nshimirimana, icya mbere wasigurira abatwumva ADN ni igiki ku batabizi?
Murakoze cyane, kumbure baraza kumbabarira sinza kusigura neza ADN nk'ababinonosoye b'abaganga. Ariko ndaza kugerageza kuyisigura uko tuba tuyizi. Nk'uko mwabivuze mu ntangamarara y'ikiganiro, ADN ni igipimo gikoreshwa mu gupima amamuko y'umuntu, mu gupima ibyo twita sinzi ngene bavuga mu Kirundi ariko ipima amamuko y'umuntu iza n'igipimo cyerekana iyo umuntu aba turuka umuntu aba yamumuka ko cyane cyane kuri se hamwe no kuri nyina w'umuntu.
None mushinga nahe mu bantu mwumva bamaze gukoresha ico gipimo bifata ikiringo kingana gute kugira ngo bamenye neza yuko neza na neza uyu numwana w'uyu mugabo canke w'uyu mugore.
Ubundi abahinga basanzwe bakora bakoresha ico gipimo ADN baradusiguriye neza yuko umuntu mu maraso yiwe canke mu chromosome cyo bita ma chromosome nashobora kuronka ingene ndabisigura neza mu Kirundi umuntu abafitemwo biranga se n'ibiranga nyina ronko no kuvuga igice kimwe kiba kirimo biranga nyina yamutwaye inda ikindi gice kikaba kirimo se no kuvuga yateye inda nyina kugira ngo uwo muntu ashobore kuvuka. Rero iyo bapima amaraso y'umugabo bakaraba yuko biba bihuje n'umwana kandi icyo gipimo ni gipimo bavuga gusitusa yuko aricyo cyonyine ku isinzima kidashobora kwihenda mu byo kwerekana isano riri hagati y'umwana na se.
Nk'uko mwabivuze mu ntangamara twavuze ko ari igipimo kizimvye amajana ne y'amadolari kandi turumva ko no mu Rwanda naho nyine ari ayo mafaranga amajana ne y'amadolari. Tutavugiye leta canke umuntu ashobora kwibaza ati leta ifise ibintu byinshi muri iki gihe iritaho harimo kugwanya ubukene iterabwoba n'ibibazo vya politike n'ibindi byinshi ibice by'amafaranga mwosaba ko kumbure nk'uko byari byanditswe mu itangazo mwashikirije no munsi yuko leta iyo fati ya mbere gufasha abanyagihugu mubona leta yofata nk'igice kingana gute.
Murakoze cyane. Iyo twebwe dusabye leta yacu kugira icyo ikoze kugira ngo ikwiragize ubuhinga ADN, si twebwe duheza ngo tuyibwire uburyo igarukiriza koko yonyine irazi uburyo abarundi baba bafise kandi irazi n'ico ico gikorwa coba kimaze cyane cyane mu byo kugabanya umurindi w'ibwirirana ry'abantu mu byo kugabanya injyane ziri mu miryango zabaye ndanse ziva kubera kuri ico kibazo cy'abantu bihakana abana babo mu ntumbero yo kugabanya iki kibazo cy'abana bakura batazi batse hanyuma bagatakaza uburenganzira bumwe bumwe. Leta ibizi ibyo byose yuko ari ibibazo nkoramutima kandi nayo ibijejwe kubitorera umuti. Niyo rero igaheze ikabona iti turavye ibi bibazo bihari uburemere bwavyo turabona yuko umunyagihugu asanzwe turabona yuko umunyeshure kumbura aba yatwaye inda yitewe n'umuyobozi w'ishuri cyangwa n'umwigisha wiwe ashobora kuronka uburyo bungana gute igihe se ntari byo bimusabye kuja kurigirisha ico gipimo cya ADN kuko se ntari kwiheza ngo ije kurihisha. Ikindi naco nuko mu mategeko y'u Burundi amasentare niyo yemerewe gusaba ico gipimo bariko barondera ibyo bita ma preuve de paternité ibyemeza yuko uwo mugabo yitwariwe n'uwo mwigeme cyangwa n'uwo mukenyezi ari we by'ukuri se w'uwo mwana bariko baramwagiriza. Rero ubwo buryo bucabeza bugatangwa n'uwitwaye se ntari butanga uwo yitwaye. Rero niwe twebwe tuba turiko turavugira ngaha kuko abenshi n'abana b'abigeme baba batarafikana n'imyaka yo gushobora kugira ico bakoze ngo baronke uburyo bwabo, benshi n'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango, benshi naho baba bari mu mashuri yisumbuye naho baba barigeza, benshi n'abana bagira n'ibibazo n'imiryango yabo baca babirukana kubera ko batwaye iyo mbanyi hanyuma ntibanashobore n'ukwemegwa n'uwo yayibateye nkase w'umwana uwo mukobwa abayibarutse. Urumva yuko atagirana ibibazo n'umuryango wiwe akagirana ibibazo n'uwo bagiranye izo ngorane akamwihakana. Yari yageze kumwihakana uwo mwigema akaca asubira akabura uburyo bwo gushobora kuja kuriha ya teste ADN kugira ngo ize imuruhure imukure ko uwo muruho w'ukwemeza cyangwa ukwiruka inyuma y'uwo mugabo amwemeza ko ariwe baryamanye nawe amwiyambura. Murumva yuko uwo mwigeme acabura epfo na ruguru benshi muri bo bakata mbere bahitamo kuza muri zangesombi z'ubuhumbu z'ubumaraya kuko atamuntu numwe atakintu nakimo babona ari bushobore gukora cerekana neza ko uwo mwana yabyaye afite se.
Uwo twibutsa muri make mu bijanye n'ubutungane ibijanye no kwandikisha umwana bigenda gute, umwana yandikishwa gute yagiye nko muri commune kugira ngo avuge ko afite se cyangwa nyina, bigenda gute muri make?
Murakoze cyane. Ubundi kwandikisha umwana ngahe wacu mu mategeko y'iwacu umwana yandikishwa na se, ariko twarateye intambwe kubera ko ntabo bana bavuka muri ubwo buryo bakavuka base babihakanye. Kera abajejwe etasi zire baca begereza yuko umwana aza kwandikwa na se, ukatusanga se yamwihakanye uwo mwana akacakura atanditse. Ubu rero hari intambwe twateye kuko abo bana barabemerera bakabandika, mugabo bakaca bandikwa ko batagira ko base batazi, urumva base baba bafise mugabo ntibaba bazi muri uwo mwanya baba bagiye kwandikwa. Nabo rero mu Gifaransa twita les enfants après inconnu, arashobora gukura akaba inkumi cyangwa akaba umugabo agarinda yubaka kuri karangamuntu yiwe mu kibanza cyase handitse ko père inconnu kose atazi. Rero uyu munsi icyatumye dusohora ibitangazo ni ukugira ngo dusabe leta ishiremo inguvu mu bibazo byinshi biri kwigerageza gutorera umuti, nico naco igishiremo, ishiremo inguvu. Turabona yuko ayo mateste ADN ashobora gukogwa no mu bitaro bya leta atari iz'abigenga gusa, kugira ngo tugabanye ico gitigiri cy'abana bashobora gukura bakarinda bubaka n'ingo zabo ku makaranga muntu yabo handitse ko perenkoni. Batse baba bariho baba babazi, nabo batse baba bazi yuko abari abana babo. Ugabo kubera ubugaba bw'abantu bamwe bamwe b'abagabo bakabihakana kubera ko atakintu na kimwe kiba gihari cemeza neza yuko ari base babo bana. Umwana akurana intundu mu mutima abaza ati data ni naka, bashobora kuba banasa. Rero umuntu kenshi iyo yibarutse umwana aratora na gashusho kabakanyina cyangwa kasa, ashobora gukura abona tujya muntu turasa no mu kibano bakabibona. Mugabo mu mategeko uwo mwana ntabe yemewe nk'umwana wa naka kubera ko atana kimwe kigeze cemeza yuko ari we yamubyaye.
Ariko kuri icyo kibazo nyine
iyo test ADN yoba ikwiragijwe ikasika mu bice bitandukanye by'igihugu, ico coba kimwe mu biza gutorera umuti iki kibazo cy'abana bakora batazi base, hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'igwirirana ry'abantu ku murindi udasanzwe.
Kuri icyo kibazo nyine
umuntu umwe w'umugabo ashobora kubyara n'abana 10 cyangwa 50 hatiye hose mu mwanya muto cyane.
Yego, ariko tutarinze
biroroha kumenya abantu babo bigenza nk'impene zo muci maze bakabafata bakabahana.
Impene zo muci ariko akenshi mushinga nahe turatuma urutoki ku bagabo kuri ibibazo bijanye no kuba abana batazwi na base cyangwa abo bagabo, turatuma urutoki kenshi ku bagabo. Hari ikibazo c'abagore cyangwa abigeme nabo nyine usanga bavyara abana 4-5 bose bakaba batandukanye base, naho kumbure umuntu ashaka kuvuga tujya mwana asa n'ujya mugabo, bo ntiboba nabo aribo kibazo gikomeye mu miryango gikwiye guhagurukirwa, aho umwigeme umwe cyangwa umugore umwe bafite abana 4-5 badasangiye se, ugasanga biragoranye kumenya canke uwo onye byo mufata amafaranga menshi kugira ngo azaramenya se wabo bana.
Murakoze cyane kandi mbanezerewe ko ico kibazo ndakibajijwe n'umuntu w'umupfasoni namwebwe. Iyo tuvuze umwigeme, kuba umwigeme byonyine muri sosiyete nk'iyi y'iwacu kandi singahe iwacu gusa ni ku isi yose, umwana w'umwigeme aba ari vulnerable kubera uko kuntu nyine abari umwigeme. Ni ukuvuga nimba bagiye gukina n'abana b'abahungu barakina, ingaruka mbi zikagaruka kuri wa wundi kubera ya etat de vulnerabilite abarimo. Umwana w'umwigeme agiye gukomera amashi umuntu ati ndagowe ndindaro nabuze aho ndara, iyo ndaro umuntu arayimuha mugabo akarara abaye umukenyetsi wiwe. sico kimwe no kumuhungu ukumuhunga ashobora gusaba indara ashobora kumara n'ukwezi ntihagire byinshi bimuba ko nk'ibyo ashobora kuba ku mwana w'umwigeme rero iyo tuvuze aba bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bashobora gutwara inda ku bagabo batandukanye twebwe mu mashyirahamwe ntiduhora twihutira kubakondana nk'uko umengo ko bari ukutifata neza ko bari ukutiha agaciro cyangwa kutihagararaho ariko tubanza kuraba n'ibihe tuba turimo kuko yaba bose batifata cyangwa ngo bihagarare ko mu ndwi imwe tworonka abana benshi cyane bavuka mugabo kuba hariho bamwe bifikira n'abandi bidafikira nuko abo bifikira haba hariho ibihe baba barimo bidasanzwe ibyo bihe rero baba barimo bidasanzwe nibyo nagomba ko abatwumviriza batahura bashobora kuba bari mu bihe by'ingorane zidasanzwe bashobora kuba bari mu bihe by'ubukene bashobora kuba bari mu bihe umuntu ahendwa n'uwo mukijiji none nka bamwe bafatwa ku nguvu n'abantu baba bitwa ko bihebeye Imana agiye kwirega na bamwe bafatwa ku nguvu n'umwigisha tumwigisha niyo ashobora kubahuka ibyo urumva uwo mwana muri icyo gihe ntitumufata yuko ari kigaba aba yaguye mu mutego kandi uwo mutego aguyemo akibagira kwa ku yavirunira ibitegeko hanyuma aguye muri uwo mutego amaze gutwara inda ko mbazi yuko gutwara inda ari ibintu biba byoroshye cyane amaze kuyitwara iyo nda ntayikorora yikorora yacafungwa amaze kuyitwara ategerezwa kubyara hanyuma amaze kwibaruka yibaruka umwana wa mbere umuryango ukamuta ukamuheba abasaza be bakamwiruka inyuma inshuti zikamufata nk'ikigaba muri sosiyete nta kibanza bagifise nta jambo bagifise kugira ashobore kubeshaho wa mwana ntamupfireko usanga agiye gusubira gutwara iyindi ndigira kabiri
bigenda gute none ko arinda aja kuvyara wundi umwana wa kabiri wa gatatu wa kane kubera izo ngorane aba arimo z'ubukene
cyane rwose birashika bamwe mu matemonyaje tuba tumaze kwegeranya benshi cyane ari ibyo bifikira usanga bafite abana badasangiye base baba bafitiwe n'ingorane nka bene abandi nabo hari abo bifikira kubera ukutamenya cyane cyane bataba bazi bimwe by'amametode contraceptive bataba bazi niyo babigirira ugasanga kubera kwijajara yaguye mu ngorane atari yiteze rega benshi muri abo babyara objectife yabo ntiba ari iyo kubyara nabo nyine baravuga yuko baba baguye mu isanganya kandi iryo sanganya baba baguyemo ari inzu atwara inda uwo mwana ategereza kumubyara kuko ni itegeko nta muntu ashobora gukorora inda ngaha mu Burundi mu mategeko yacu gukorora inda n'icyaha umuntu arahanwa rero baca batinya gufungwa izo nda bakazibyara si bose hariho abashobora kwinyegeza bakabikora mugabo uwo guzuraniye ko agafatwa arafungwa naho aba ari umwana ico n'icaha kitihanganirwa na gatoya.
Murakoze cyane. Kino ari ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe naho yanitanga ishaka n'umunsi wa kabiri tuko turaganira ku buhinga bwa ADN ubuhinga bwo kugerageza kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo bita mu gifaransa ADN aho ishirahamwe riharanira ineza ry'abana FENADEB urunani sishirahamwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira ineza y'abana yashikirije itangazo uno munsi rivuga ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu byabaye byinshi muri iyi minsi bagasaba leta y'u Burundi gukwiragiza ubwo buhinga kugira ngo abana ntibakure batazi base nikiganiro gihijambo abanyanya biradishwe rya Amerika nabo nyine tuje ku murongo tubakire tubahe ijambo duhere kuri Kwizera mwiriwe neza Kwizera
mwiriwe
kibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo twashaka mutubaye umutumire nani cyo kigo cyabo tubagifasha cyane cyane nk'abigeme byakite nko muhiri wabo bagasha babo bataha barashoboye kubafata kubafasha bakabakira hari ikigo baba bafite babakiramo
iyo mukenyezi yashikiwe n'ikibazo ikihe cyo gutwara imbanyi
bagaca bishyira muri famiye bakamwirukana hamikenye nacyo kuriya kuntu bavuga uko kuntu ahita aravuga ngo utamenya deni bazeko ata muntu n'umwe atazi ikintu Ago kimwe gusa ahubu gico mbona ntibibabaye. Niko nobisigira nandi nta muntu umwe adafite kutamenya uko twese twafite ubwenge Imana yaduhaye.
Urakoze kwizera katubandanye ku murongo twakira ubundi. Jean-Marie uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro Jean-Marie, kibazo cyangwa icyumviro?
Amahoro, je nk'icyambere na mbere notangura gushima. Ndashima nki mu busanzwe ibyo ni nk'iterambere mu busanzwe mu gihugu iyo hagiye kwekwa ADN. Kubera bituma yuko nabo bantu baza barihakana abana bazaza baramenya yuko byikora ari abana babo. Ndashimira cyo n'uwo Jackie uwo mutumire nkaba ndamushimira no kuri icyo cyiyumviro cyiwe cy'uno munsi akaba ari cyo turiko turayagira no kuri radiyo yacu. Hamaje vuba mu kintu cya mbere na mbere ndashimye rwose yuko ibyo bintu bizaba biji no mu Burundi kandi bizogabanya n'icyaha. Mu bisanzwe icyo ni nk'icyaha kwihakana umwana. Hamacyari icyo kwari nko gushima.
Urakoze cyane Jean-Marie. Mushinga nayo nshimira Imana. Sinzi neza ariko numva umenga Kwizera yari umwigeme yabajije ati mu mashyirahamwe mukorana nayo murafise amwe mu mashyirahamwe yakira abakenyezi bakorewe amabi kugira imbanyi batifuza. Icya kabiri naco yavuze ikintu gihambaye cerekeye cyane cyane niba ari umwigeme cerekeye uko twari ko turavuga cerekeye abakenyezi abigeme. Yavuze ati no kutamenya kwabo bigeme kuba bashobora kugwa muri izo nsanganya ntitwo. Yavuze ati ntawo uvuga yuko atabwenge baba bafise mwogira ico mumwishwe.
Murakoze cyane nagire mbanze simire aba bamaze kwakura kuri Kwizera yabazize yuko ikigo cyacu nagire mbanze nkosore kuko Senadebe si ikigo ni n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe atandukanye asanzwe afasha mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana mu Burundi. Rero muri ayo mashyirahamwe haba harimwo ayafise ibyo bigo n'ayandi abakorera mu bindi bisata. Rero Senadebe si ikigo ariko ibyo bigo birahari kandi benshi barabiza bahora babyitura. Hari n'ibindi bigo biba bihari bitaba bisanzwe biri muri Senadebe ariko kandi dukorana kugira ngo dufashanye mu gukingira no mu gufasha umwana w'umwigeme wese aba yahuye n'ibibazo nka bene.
Kumbure mu kiganiro n'icyahera turaza gushobora kumuha nimero zanyu abahamagare niba afise icyo kibazo cyangwa azi umuntu afise icyo kibazo kugira ngo mushobore kumwereka aho icyo kigo kiri.
Ego. Hanyuma yavuze ku bijyanye no kutamenya kw'abana babigenewe yavuze yuko sinabyumvise neza sinabitabe ariko nibaza ko yavuze ngo gusamara ngo bose basamara ariko nagire ndamubwire Kwizera nibyo hari igice cy'ababikora kubera gusamara ariko kandi hariho n'abandi bishikira kubera ukutamenya. Anagire ndamuhakaro rero k'ibyo twari tumaze iminsi turiko turakorera ko cyane bimwe bijyanye n'abana badandazwa abana babigenye. Twaravuze cyane kubyo badandazwa hanze y'igihugu ariko n'indani mu gihugu hariho abo bifikira bakadandazwa mu buryo nka bene ubwo. Kenshi rero mu bana batwara abo badandariza hagati mu gihugu cyangwa abo bashurashuza hagati mu gihugu baba ari abana bataramenya na gatoyi ibijyanye n'imibiri yabo. Uvuga aba bana babize musanga bari hagati y'imyaka 12, 13 na 14. Aba rero bakasabagwa mu mutego w'aba bantu babashurashuza ababyeyi babo batarigera n'umunsi n'umwe babaganiriza ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo. Bene aba rero ntidushobora kuvuga ngo baba babiguyemo ibigira nkana baba babizi ngo ni ugusamara, baba babiguyemo kubera ukutamenya. We washobora kuba yabonye akura akina n'umwana w'umuhungu bafite imyaka 8, 9, 10 ntamaga bandanya aza gukina afite imyaka 12 namenye ko hari ibica bihinduka muri we. Rero ni ukuvuga aha harakenewe inyigisho nyinshi cyane mu gihugu z'ukwigisha abana bageze muri ya myaka twita adolescence ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo, baba abana b'abahungu baba abana b'abigeme, kugira ngo bamenye yuko iyo bakinye bashobora gukina bakazana uwundi muntu ku isi kubera uko gukina kwabo, kubera gukinisha imibiri yabo. Ibyo rero hariho abana benshi bataba babizi ari nabo twavuze ngaha yuko ari gice kitari gito. Hanyuma wa kabiri yasinye kandi natwe turamushimiye, yasinye cyane avuga yuko yari intango y'iterambere, ariko kandi nabumenyesha yuko ibya PESADN ntibize uno munsi mu Burundi, byasitse mu gihugu kuva mu kwezi kw'icumi mu 2015. Aho hari nyuma y'ukubisaba kenshi cyane, biboneka yuko hari abantu bakwega amaguru mu kwemera yuko icyo gipimo kiza mu Burundi kubera imvo zitandukanye. Kuko nk'uko yabivuze nawe nyine ati bizotuma bigabanya ubugeso ku bagabo nabo, nibyo. Kuko umuntu w'umugabo bazaba bapimye bagasanga amaze kubyara abana nka cumi mu kibano, bari bazi yuko ari abana atari abana biwe, wumva hari aho azoba agica, wumva hari icyo azoba atambariye. Azomubona yuko ari umuntu w'umuhimbiri, reka tumwite gutyo nyine kuko nibyo azoba abereye. Hanyuma nawe yikebuke avuga ati abantu baramaze kumumenya mugubugu, kubera ko baba bataramumenya aca muri iyi komine akabyara abana batanu, agaca mu yindi akabyara cumi, ahatiye hose akagenda arabyara, kandi wakumva yuko ari bisanzwe. Rimwe na rimwe ntanamenye yuko inyuma yaho yatuye hasigaye abana. Murumva yuko ubwo buhinga bukwiragijwe bizotuma abantu b'abagabo nabo n'abantu b'abasore biyumvira bati nyabuna, reka nigenze neza kuko ndashobora kumara mara ibintu birashobora kunteza urubwa ibyo cyane higayeje. Ariko ubu kubera ko baba bazi yuko atana kimwe kiba kihari cyemeza yuko ari imigenderanire yigeze agiranira n'uwo mwana w'umwigeme, aca yigenza uko yishakiye. Rero urumva ndashigikiye mu ya telefone ntibuka izina Jean Marie yavuze iki ni kimwe mu bizotuma habaho uguhinduka gukomeye cyane ku bantu b'abagabo, no gufata ingingo ibereye mu kugabanya kugira ingeso mbi zijyanye no gushorashuza abana b'abigeme.
Murakoze cyane. Katubandanye ku murongo twakire na Pascal. Pascal, uratwumva? Mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Ego nagomba kubaza uwo mutumirwa, murabona yaravuze ubwo buryo bwa ADN bugomba gukwiragizwa hano mu gihugu. Ubwo ntaho umugabo n'umugore babana hama bamaze kuzana ibintu byo kutumvikana, akagira nk'icyo badahuriza ko bagaca baza kwitura ubwo buryo, ukazobisanga by'ukuri umwana umugabo yarazi ko ari uwiwe iwe, ibyo bipimo byerekana agasanga asiguriwe. Ibyo si mu buryo bumwe mu bintu bijya gusambuza Abarundi cyangwa ibintu bije gushyiraho ukutumvikana hagati yo mu miryango. Cyanke zimwe nacyo iyo tesi ya ADN imaze kuba, ubwo bigaragaye ko bagirije umwana atari uw'iwe, amategeko muri icyo gihe azotegekanya gute? Ibihano bivuga iki cyangwa amategeko avuga iki ku muntu azoba yararize umwana nk'imyaka 20 ubwo bamupima bagaca basanga umwana asuhuye? Leta irazanye ikindi kintu nk'ikigega cyo kuzoshumbusha ibyo bintu ubwo yoba yamuhesheje iyo myaka 20 kandi ntibyashyika muri icyo gihe nk'uwo ariko aravuga kuti agiye umuntu yokwifata gute mu gihe bamurenganyije bakamwagika ko umwana atari bwiwe? Birashyika mu bo kenshi basanga nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi abantu bariga amakaminuza kwiga basanga yaramurihiye byose kuburyo atakizo z'igihari bubatekeye.
Ikibazo cyiza cyane Pascal, urakoze. Reka tubandanye ku murongo twakire na Hacimana, uranyumva?
Ndakumanye cyane.
Hacimana, gabanya radio yawe gato, majwi ntatugaruke ko ikibazo cyangwa icyumviye.
Gumwani bane
ego
abazo kamirizi bize direko za ADN bizaza mu Burundi kandi bizaza bikorera hanze
bimaze imyaka 2 biri mu Burundi gusa ishira hamwe rihanirwa ineza y'abana rikera saba yuko byo kwiragizwa mu gihugu
yuko byo kwiragizwa bigatika mu ntado none no kubaga bizaba ko kumona ibyo biko za bariko akuragore gusa abaga hayigiza nka bari ko harengwa murakoze.
Urakoze Hacimana, ariko kiba iki gipimo gikoreshwa ku bagore n'abagabo bose kugira ngo bamenye yuko uwo mwana ari uwabo urakoze cyane. Katugaruke ku kibazo cha Pascal mushinga nahe nshimira Imana. Kibazo ciza cyane cha Pascal cerekeye bibiri kumbure bibiri cha mbere cerekeye ingorane zoza iyo habaye kutumvikana mu miryango bitewe niyo ADN iba yabonetse ikerekana yuko umwana atari uwo mugabo cyangwa uwo mugore uwo mugabo hama gifatanye n'ica kabiri ko yavuze ati umuntu yoshumbushwa te kuri mwebwe iyo umwana yegetswe ku mugabo imyaka ni imyaka uwo mugabo akariha amafaranga n'amafaranga mwumva yuko ADN itobije kubandanya nk'uko yabivuze kuzana ikibazo mu miryango.
Murakoze cyane Pascal, ndamushimiye kuri ibibazo yabagezeho ko n'ibibazo benshi bakunda kwibaza n'ibibazo byibajijwe ko cyane imbere y'uko n'ubwo buhinga bwemererwa kuza buzanwe n'abigenga. Nibyo, si ubuhinga bworoshe, si ubuhinga bworoshe kubera ko buza gushyira habona ibyari byinyegeje hanyuma buza kwerekana bamwe bigira intama kandi basanzwe ari amabingira. Murumva yuko hari ibibazo bica bivuka ku basanzwe bari babifite mugabo babinyegeza. ADN rero sibibize gutera ibibazo mu miryango, siyo iba ibizanye, ahubwo ibize kwerekana ukuri, ibize gukuraho urwikekwe. None nibaza yuko nk'umuntu naho ikumbure yatujyanye muri mu murongo ntari nifuza cyane yuko twinjiramo uko twaba tuvuga ibya ADN n'abana mugabo twinjiye mu byingo n'imiryango. Ariko sinibaza yuko ADN ari ibizanye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore bari basanzwe bikekana, bari basanzwe babana mugabo umuntu avuga ati ibyo byose hamwe noronka ingene ntohoza noronka igipimo kitabesha nkamenya by'ukuri yuko uyu mwana ari Rwanda cyangwa atari Rwanda. Hanyuma abazanye ubwo buhinga zimwe mu ngorane bagize zikomeye twamwe turaba raporo bari bamaze gushyira habona, zimwe mu ngorane zikomeye cyane bagize ni uko mu mwanya muto cyane imbere yo kumenyesha ko ubwo buhinga bubonetse buva mu kw'icumi mu 2015 haza abantu benshi cyane ku bwinshi basohoka batabivuganye n'abo bubakanye baje gupimisha amaraso y'abana n'abagabo. Bisigura yuko haba hasanzwe hari ibyo bibazo byo kwikeka, umuntu akavuga ati sije mbonye ubwo buhinga buraje. Ariko kira noneho ubuhinga bukoreshwa n'abantu babyobereye babimenyereye bazi yuko ari ubuhinga bushobora gutera ibibazo mu kibano. Nicyo gituma kugira ngo bapime ADN y'umuntu w'umugabo cyangwa umugore uko nabyo bene birashika n'umwana wiwe cyangwa umwana bateye ikibazo, bisaba yuko se na nyina uwo mugabo n'uwo mugore babana babanza kubyemeza bakabisinyira icyo bita acte de consentement, bakitegurira n'ibiva muri n'inyishu iva muri iyo test. Hanyuma baba bafite abahinga bamwe bumviriza cyangwa bafasha abantu ingene bazitwara mu gihe basanze uko umuntu yabivuga atari ko bimeze cyo kimwe na kurya bahora babigira cyangwa basanzwe babigira iyo bariko bapima abantu bagendana umugira wa sida. Babanza kumwumvisha bakamuganiriza bakamubaza icyo yiteguriye gukora igihe azo basanze akomeye cyangwa agwaye. Iyo bumvise icyo yiteguriye gukora bavuze bati niba atanga umwana atari uwi wawe witeguriye kucukora iki, bakumva yuko ashobora kuvamwo ibintu bishobora gutosekaza imigenderanire mu rugo mu kibano. Iyo testi barareka kuyimubwiri kandi ibyo si ngaha mu Burundi gusa no mu bindi bihugu n'ahaja hanze barabanza bakamwumviriza hanyuma bakumva icyo agamije gukora n'igituma abishyizemo ingufu nyinshi cyane kugirisha iyo testi ADN. Ubundi buryo bubiri bagira iyo testi igihe ari ubutungane buba bubisabye. Uko ubutungane bubisabye bwandikira ibitaro hanyuma ibitaro akaba ari byo bigira iyo test ku bantu barungitswe n'ubutungane. Ubutungane muri icyo gihe buba bukeneye icyo twita preuve. Iyo preuve rero ibije gufasha ubutungane gufata ingingo ku rubanza rw'abantu babiri baba bariko baraburana bapfa paternite y'umwana bapfa uwo barise uwo mwana. Rero muri ico gihe hari ubutungane ibitaro biraheza bikarumbikira inyishu ubwo butungane nyene ubutungane bugata bufata ingingo bwisunze ibyavuye muri iyo raporo yatanzwe n'abaganga murumva yuko ico kibazo cyangwa ayo makenga yuko bishobora gutera ingorane mu kibano cyangwa mu miryango by'ukuri nibyo birashobora gutera ikibazo ariko bikorwa n'abahinga uwo ari we wese ashobora kubikora centre de santé yari yose ishobora gukora igikorwa ni ubuhinga buzize ahatwari izo dusaba tuti leta nigerageze bikwiragire ahatandukanye kubera ko itabibona yuko bikenewe ariko ni ukubera ko nabyo bitwara uburyo ubukumbure bwinshi busaba yuko leta ibushyira muri Jean-Noël hanyuma bigakwira mu bitaro biba bitandukanye kugira ngo byegere abanyagihugu bari kure.
Tukivuga kuri icyo kibazo cerekeye ubutungane muvuze muri make nta bundi bushobozi bufise ubwo butungane bwo kwemeza umwana ku muntu atadene imwemeza cyangwa yerekana neza ko ari se w'uwo mwana muri iki gihe.
Ndo ubutungane bushobora guca mu nzira nyinshi cyane kugira ngo butohoze yuko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka ariko ibyo tumaze kubona kandi twama dukurikirana umunsi ku munsi bifata umwanya munini cyane bitwara uburyo bwinshi bigafata cyane cyane umwanya bifata umwanya munini cyane kugira ngo ubutungane buzoshobore kuronka ibyemezo by'ukuri ko umugabo kanaka ariwe yabyaye umwana kanaka kuko nk'ubu ndabaye nk'akarero kenshi mu byemezo bakunda gushyira imbere uje kwitwara turi umugabo niwe yantwaje inda ari umunyeshuri na karero ntanze bamubaza bati ni giti cyemeza ko ariwe yagutwaje iyo nda kenshi umwana w'umwigeme usanga ariko avuga ngo twaravuganye kuri telefone ngo yaranyandikiye mesaje ngo yanyandikiye icyete ngo twaratemberanye iminsi ibiri ibyo byose mu butungane biba ari ibyemezo bidafashe uko abantu batemberanye cyangwa batelefonana ntibisigura yuko ari waba yamutwaje inda ibyo rero bifata bituma umwe yaza kwitwara asaba ati nyabona uyu muntu ndazi neza yuko ari we se w'uyu mwana bikaca bimudekuraza agatagera igihe akabiheba kuko urumva ubutungane ibwo buja kurondera ibyo byemezo busa buriya yaje kwitwara ati ntutuzanire ibyemeza by'ukuri yuko uyu muntu ari we se w'uwo mwana wawe iyo rero abonye bigiye kumutwara uburyo bwinshi bigiye kumwamiza ku nzira arigira inama akavuga ati ibintu ndabihebye nanyarijyaho ubu aba azi yuko umwana ashobora kwandikwa muri etat civile se atamwemera kugira ngo umwana ashobore kuronka uburenganzira bumwe bumwe nk'uko ujya ku ishuri nk'ukwivuza nk'uko benefisiya y'amamezure y'umukuru w'igihugu yo kuvuza abana ku buntu n'ukwigisha abana ku buntu nyina arate bakavuga ati ndabivuyemo reka nze kumwandikisha yuko se atazi umwana niyakura azomwirondere ni ukuvuga uwo mubyeyi aba yiyorohereje arungitse ikibazo ku mwana kugira ngo abe ari we azokwironderera se igihe azobakuze ariko n'igihe azobakuze ntibizomworohera kuronga ibyemezo ko uwo mugabo ari se wiwe hatabayeho ya teste ADN ari nacyo gituma hari n'abantu b'abagabo baba bashikanye imyaka 40-50 yemera akagenda kwitwara mu butungane akavuga ati uriya mutama barambwiye yuko ari we data ndakeneye kumenya inkomoko yanjye ndakeneye kumenya iyo mva kuko ajya identite ni ikintu gikomeye cyane ku muntu iyo agiye kwitwara rero bakamubwira ati genda mugirishe teste ADN nicyo kimenyetso nicyo cyemezo cyonyine kiba gishoboka kwemeza yuko abo bantu babiri hari isano bafitaniye kenshi rero ubutungane bukaca buca urubanza bukemeza bati uyu muntu n'uyu mwana barafite icyo bapfana kubera twapimye amaraso yabo kuko amaraso ni ikintu kitabesha.
Murakoze cyane reka tubandanye twakire abanywanyi b'iradishwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane byerekeye ADN n'akamaro kayo k'iki gipimo cya ADN. Twakire Prudent uratwumva?
Ndabumva.
Kibazo cyangwa icyumviro
byose hamwe? Icya mbere nagira mbaze yuko iyi ADN mu Burundi boba
ikigo bo bagira bagira ko bo bagira ku buntu.
Oya, iragugwa amafaranga ni naco kimwe mu bibazo tuko turihweza uno munsi kuraba uko nkuko ishiramwe fina runani fina deb ruriko rurasaba yuko leta yofasha muri ubwo buryo.
Twamenye igiciro cyazo.
Mu bisanzwe n'amajana 4 y'amadolari. Y'amanyamerika yego.
N'amafaranga menshi n'umva bitabigora na bakire.
Telefone yawe ikiragorana. Pardon? Pardon, uradutunga telefone yawe ikiraje mu induru nyinshi cyane. Katubandanye ku uratwumva?
Ndabumva cyane.
Subira ugerageze ariko hari mu induru mu telefone yawe. Subira ugerageze gato ikibazo cyawe.
Yavuze yuko abantu bashobora kuba mu minsi ya mbere babisabye ari abantu benshi cyane. Aravuga yuko haba hari nk'abantu batagomba kumenya ko abo byubakanye batamenya yuko boba bagiye gupimisha nk'abana babo. Nagira mbaza iyi ADN mu kuyigira nagira bayigira entre les couples, ni ukuvuga hagati y'umupapa n'umutima nawe n'umwana wawe.
Araza kongera asubira bisubiremo kumbura yongera ko nakandi kuri icyo kibazo cyawe yari yagerageje kucishura. Uratutunga telefone yawe ntiri kiracamo neza. Tubandanye twakire ndagije Imana, uratwumva?
Ego menda umashe murakoze mutumire umutumire ntiri karasigura. Halo,
tuyego turakumva?
Ego menda ibintu vrema vingira kamaru wakubona yuko bihugu bya Afrika yego cyatse imbere bera by'ubuvuzi byo birashaye mu makuru mu ADN cyane cyane ibihugu bya muri Europe tazi n'imene muri Asia bo ndo bafite kumenya akamaro ka ADN bo bonjo kiba ikice kazi kingorane kuko umushinga ntari kuvuga ati na guverinoma ndufashe kugira ngo ico bituma cha ADN kumashe dora n'ese cyane ku bintu n'igihugu nyarucari muto muto ata yoroha yo ni bibeshe n'amafaranga menshi rero icyo ni uko na guverinoma yo shamu kuboko gashamu kuboko kugira ngo icyo gipimo umwe gihugu ari wese kuko akivuga ati muri budget ya leta akagishira nk'abaza uwo mutumire ko urabona nga ari mu Burundi hari ingwara nyinshi akunda kacho kugira no gupima yuko iyo ADN hamwe bo ronka uburyo nk'abaza uwo mutumire yuko ibyo bintu byoshobora kohera na burya umengo abaspecialiste y'abaganga mu Burundi sikirenga kuko n'abari gisindika bamaze iminsi baragira kugira specialisation hanze sinzi ko baronse uruhusha nkabaze yuko byo bikoze ibyo byorohana ubwo bwo byokubona nabo na ADN yuko abo bantu b'inzobere bogira boshobora kubipima. Hama rero nkabwira aho mutumire ko akeneye umugabo bakaba ari igihugu gito cy'u Burundi yuko hari ibibazo bihangayitse igihugu cyane cyane urabona n'ibi bya politiki nibwo ibirari by'abantu mu Burundi babona nta muntu n'umwe.
Gira ku ntego Ndagijimana, telefone yawe nawe ntiri kirumvikana neza, ushaka ku ntego.
Halo,
shikiriza ikibazo mu masegonda make kuko telefone nawe nyene irikiragorana gato.
Ego mirashaka kukubwira yuko abantu bose bazije mu bihugu kugubene macha y'abantu bose bazije ku bihugu byo kugira ibintu n'amagarande yuko borabangana n'ibyo mu Burundi yuko urabona ko abantu bari kuvuga yuko
uradutunga Ndagije Imana ntituriko turakumva. Uradutunga ntituriko turakumva mushinga nta nshimira Imana. Tugaruke kuri president. Pridant kibazo ciwe yari yabaziye ndumva mwari mwashobora kukivuga ko gatoriko mwokongera mukagitomora neza cerekeye niba umugabo n'umugore bakeneye kuba bari kuri ico kuri ico kigo gipima iyo ADN kugira ngo baronke inyisho.
Murakoze cyane, nari nabivuga ariko reka ndabisubiremo. Navuze neza uburyo bubiri abantu bashobora gupimisha iyi ADN. Uburyo bwa mbere ni igihe hari umugabo n'umugore bubakanye bakaba basinye igipapuro kwa muganga bita acte de consentement, bemeza yuko ibyo babivuyemo babyakira kandi bemeza yuko babisabiye hamwe kujya gupimisha iyo ADN. Iyo rero icyo gipapuro kidasinye iyo acte de consentement itari sinye n'abo bantu babiri basanzwe babana kwa muganga, iyi test ADN ntayo babagirira. Mu ntumbero yo gupinga ingorane zishobora kwaduka mu rugo. Ariko n'ubundi ingorane zigireka kwaduka kuko iyo abantu babiri bajyanye umwe akavuga ati ngo tugende tuje gupimisha ADN y'uwo mwana wacu,
umwe agasa n'ukwega ibirenge cyangwa agasa n'uwiteza utunyoni, ubundi arabona ati byaho byose hari ikintu uyu muntu yiyotsa, hari ikintu atinye, n'ubundi ibibazo birahaba. Nicyo gituma navuze ni itesta ya ADN, siyo ibije gutera ibibazo mu miryango. Ibibazo biba byari bisanzwe bihari, ahubwo yo ibije kwerekana, gushyira ku mugaragaro uwakoze amakosa hagati y'abo bantu babiri. Hanyuma ubundi buryo bugira kabiri ni igihe biba bisabwe na sentare. Sentare irabisaba kugira ngo irondere ibyemezo bikwiye by'uko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka, igihe hari umuntu aba yarituye ubutungane. Ibyo biba bije mu ntumbero yo korohereza sentare kumenya ukuri hagati y'isano riri hagati y'uwo mwana n'uwo mugabo. Hanyuma
ariko birasaba yuko
yishuye ka Pascal kandi gakomeye, yabajije ati none nk'amategeko avuga iki ku igihe umuntu aba asanze umwana atari uwo mugabo kandi yaramureze imyaka myinshi cyane. By'ukuri amategeko yaje iwacu kuri icyo aratomoye. Amategeko avuga yuko umwana afite se umugabo wa nyina, ni ukuvuga naho boza kwipimisha bagasanga uwo mwana uwo mugabo wa nyina wiwe yabyawe n'umubanyi hirya gatoyi, uwo mubanyi ntacaza kuvuga ngo mpereze umwana wanjye, kuko uwo mwana aba afite se mu mategeko, se wiwe aba ari umugabo wa nyina wiwe, kuvuga uwo yamutunze. Ariko se wiwe biolojikuma se wa maraso aba ari uwo, icyo gipimo cyerekanye yuko ari se. Hanyuma ya Hakimana yari yabajije ati mbega abagore bobo ntibabapima? Yego cyane barabapima, kandi hariho ibintu bitamenyerewe cyane ngaho iwacu mu Burundi, ariko tumaze kuronka amaka atari make kandi atari menshi cyane, aho abantu b'abakenyezi bihakana abana babo. Umukenyezi akihakana ngo uyu mwana asije namubyaye, umwana araja muri sentare akitwara arondera na maternite, arondera ko nyina mwemera yuko ari nyina wiwe. Muri icyo gihe iyo rero habutse ibyemezo yuko uwo mwana yabyawe n'uwo mukenyezi, barapima ADN y'abo bantu babiri, kuko nabivuze umwana muri bimwe bita rekromozomu ibice 50% niko abahinga babivuga, sindi umuhinga muri ibyo bya ADN. Iyo bapimye rekomozome cyangwa ibigize umuntu ibituma umuntu avuga uko avuga, avuka se uko asa, urabona ko ari bituma hari abavuka birabura, abandi bakavuka bari inzobe, abandi bakavuka ari bagufi barebare, bijya byose biva kuri ibi twita amakromozome. Rero muri kromozome imwe yose haba harimo igice kivyavuye ku mugabo n'ikindi gice kivyavuye ku mukenyezi, ni ukuvuga baba basize hamwe. Iyo rero bapimye ADN umwana aba afise kombinezo y'ivyavuye kwa se na nyina, bamupimye basangamwo amaraso yo kwa nyina, bagasangamwo n'amaraso ya se donko y'uwo mugabo aba yatwaje inda nyina. Rero murumva yuko n'abakenyezi ari aho bishika bakabapima, bagomba kumenya yuko by'ukuri uwo mwana ari uwiwe. Birashobora no gushika umuntu w'umukenyezi mu bitaro akiba umwana, kumbure ku mvo zitandukanye akiba umwana akavuga ati umwana ni uwiwanjye, kandi mu kibando umwana akamwiba, naho nyine baritura ubutungane bakagenda bagapima amaraso y'aba bantu bakaraba yuko hari isano bafitaniye. Kuko nabivuze amaraso ntiyihenda, amaraso ntiyihenda. Sico kimwe na bimwe byo gusaba ngo zana urupapuro rw'aho wabyariye umwana, ashobora kuja kurukoresha akariha amahera bakarukora. Bashobora kumubaza bati tubwire uwo mwabyaranye uwo mwana ashobora kubesha, murazi yuko abantu ari abahinga mukubesha. Ariko iyo bagize igipimo nk'iki bapima amaraso y'uwo mwana, bagapima n'amaraso ya nyina, bakabona ati uyu mwana yabyawe n'uyu mukenyezi, bagapima amaraso y'umwana natse bakabona ati uyu mwana by'ukuri yabyawe natse. Kandi abahora bafata ingendo za kure bakabagirira bijya bipimo bya ADN bahora babibona, naho rimwe na rimwe ku mvo z'ukwirinda gutotegaza imigenderanire iri hagati y'abubakanye, abagira ibyo bipimo batabwira abubakanye ibyo babonye, ariko bo barabibona bakabona ati umuntu nimba yari afite abana batanu afatanye urugendo batatu nabi babandi babiri ntaco basana ntaco bahuriye ko
nacho gituma kumbure sentare arico ihagaciro cyane kurusha ibindi bintu byinshi mu kwemeza umwana ku muntu reka tubandanye ku murongo twakire nabandi twakire ndayizeye uratwumva
ndabumva cyane ndabaramukije
turakuramukije nawe ndayizeye
ndabamukije n'umutumire
uh-huh.
Jewe ahanini mfise nk'intererano n'akabato gatoyi ndashimye kuri ako kigoro ibyo shirika ryagerageje kugeza ko ya DNA ryo gupima bagashobora kumenya se w'umwana canke nyina w'umwana
ibitaro byitwa Kira mu Burundi
Bujumbura aha rero ndabishima cyane rwose uko n'intambwe igeze kure ku gihugu cy'u Burundi hanyuma rero nkaca mbandanya ndamubaza mbe none ko bishikiye i Bujumbura kandi ahanini mu bantu bakunze guhohoterwa ku bijyanye n'abana baba babyawe n'abagabo bamwe bagaca babihakana ari hagati mu gihugu ari cyo boba bariko barakora kugira ngo ibyo bipimo bya DNA babikwiragize no mu ntara zose kuko nk'ubu nk'akarorero nk'uri hagati mu gihugu nk'igitega kuzoshika i Bujumbura gukurikirana icyo gipimo bitwara uburyo bwinshi kandi uremereye hanyuma numvise yuko umenga ngo baca amafaranga angana n'amadorari amajanane ayo mafaranga jewe ndiko ndiyumvira nka jewe harimo nk'imiliyoni hafi 67 z'amarundi ayo mafaranga no nubwo
ni nko muriyoni umwe ni nko muriyoni umwe
nk'umunyagihugu asanzwe ayo mafaranga azopahe none bo baba ariko barakora iki kugira ngo babe bofasha kuko nka je wahomba je ndi mu gihugu cyo hanze muri ayo wa leta z'ubumwe za Amerika
mwe
ni ibyo bipimo bya DNA babikoresha kuri gusa nta mafaranga batanga atangwa n'ibitaro agatangwa n'ubucamanza buba bwabitumye ko rero ikindi cya nyuma rero cyari kibazo ku bijyanye n'ibihano byofatikwa kwabo bantu baba barabihakanye muga mu nyuma bakamenyekana ko aribo bababyaye bahari hakenewe ibihano ruhesha kugira ngo n'abandi baba bafise izo ngeso zihagarare kuko nk'ukwege ku mwana kumupfaso n'icyo kumwigeme agacapa wenyine yangara na n'umwana kandi hari hose we yomufashije nagomba numve icyo akora bitegura ko kuri icyo murakoze mugira umutaka mwiza
murakoze cyane ndayizeye mushe nahe nshimira imana tugarutse gato hari ikibazo cya ndagije imana naco nyine gisa n'iki cya ndayizeye cerekeye gukwiragiza ubu buhinga hagati mu gihugu n'ahandi yabajije ndagije imana ati niba hari abahinga bo babakwiye kugira ngo ubwo buhinga bukwiragizwe mu gihugu hose muri iki gihe
ikibazo cya ndagije imana avuga ko by'abahinga bokoresha ubuhinga bwa DNA twebwe mu mashyirahamwe sitwe tubikora sitwe turondera abo bahinga sitwe kumbure tuza kumenya ngo ibitaro byozamo ni ibicanke biriya tuba turi nk'abahanuzi ba leta y'u Burundi turabisaba hanyuma bamaze kubona yuko by'ukuri bikenewe aha iyo turiko turaganira atari dusohora aya matangazo tuba turiko tugerageza kwerekana neza yuko icyo kintu bikenewe ku neza y'abarundi benshi cyane bamaze kubona yuko bikenewe batabategera baraba yuko bishoboka rero mu kuraba ko bishoboka naha baraba bati mbega abahinga turabafise bakwiye bashobora gukoresha ubwo buhinga mbega turafise uburyo bukwiye bwo gushobora gushyiraho ubwo buhinga mu bitaro nka bibiri cyangwa bitatu mbega turafise ubushobozi bwo gushobora gutuma ubu buhinga butangwa ku buntu cyangwa tukarihisa amahera make ibyo byose bamaze kubyiga n'iki kibazo cy'abashobora gukoresha ubwo buhinga kiba kirimo batabafise ngaha mu Burundi barungika bakaja kubyiga badasanzwe babimenyereye bakarondera n'abanyamahanga bakaza kubikoresha ko ngaha mu Burundi hari abanyamahanga benshi bafite ibyo bakora mu bisata bitandukanye by'amagara y'abantu kubera ko kumbura ibyo baba ariko barakora atabarundi benshi cyane baba barabyiga ngo babiminuzemo babimenye rero urumva yuko icyo ari kibazo kica gisigara kiri mu minwe ya leta y'u Burundi kugira ngo irabe yuko abahinga bashobora gukoresha ubwo buhinga bakwiye cyangwa bahari hanyuma ndashimiye cyane ndayizeye kuri iyi ntererano atanze yabadize ati mbega hagati mu gihugu ubwo buhinga buzoshikaho byarana nagira ndamubwire yuko ubwo rurimi akoresheje ariko natwe turiko turakoresha ahubwo turiko dutabaza tuti nyabuna abagira ingorane nyinshi cyane n'abari hagati mu gihugu gusumba bari mu bisagara bobo kumbure bashobora n'ukwiyungunganya cyangwa inshuti zigaterera bakariha aya mahera angana hafi umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kugira ngo iteste ibe mugabo hari abanyagihugu banyarucari bamwe bari hariya kure ari nabo bakunda guhohoterwa cyane ari nabo bakunda gushikirwa n'ibi z'ugushurashobwa ku nguvu ari nabo banabikeneye binashobotse bakaronga ubuhinga ku buntu nk'uko yabivuze yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bya Buraya hafi nka byose ADN cyangwa DNA nk'uko yabivuze mu Cyongereza bisanzwe itangwa ku buntu nibyo natwe turiko turaharanira nibyo turiko turasaba kandi igihe bizaba bifite tuzobigamburuka tubishime cyane hanyuma yabagize ati ndege ibihano bitegekanijwe ku muntu aba yabanje kwihakana umwana hanyuma bikamenyekana yuko ari uwiwe iki ni kibazo cyiza cyane ni kibazo cyiza kubera ko ubu buhinga ni bushatse ngaha mu Burundi kare umuntu ahora yemera umwana we kugushaka kwiwe ariko ubu buhinga burinze bukoreshwa ni ukuvuga ngo bukoreshejwe kubigaba ikigaba rero cyarinze kirahira imbere ya sentare yuko ataho kizinanye n'uwo mwana ataho bigeze bahurira atacu bapfana ubuhinga bukaza kwemeza icyo kigaba ko ari we se w'uwo mwana muri icyo gihe natwe twifatanya na ndayizeye tuca dusaba ubutungane ko buca buhana bugahasa cyane uwo muntu aba yabanje kwihakana umwana kuko aba yamenze aba yihakanye amaraso yiwe ubugira kabiri aba yateranije mu kibano ubugira gatatu ntaca batambariye kubera ko ubundi biroroshe iyo umuntu avuze ati narihenze byarafitse sina camundira nziza byarafitse ndihenda byarafitse ngwa mu ngorane ngwa mutaha ndasabye imbabazi ababanyi muga mu huko gusaba imbabazi akabanza kwemera ibyavuye muri uko kwihenda kwiyo muri ico taha urumva igihe abanze kurahira uwagambiye akavuga ati ntaho tuzinanye n'uwo mwana sigwanze aba yakomerekeje uwo mwana aba yakomerekeje societe yose aba yamenye aho tusadusaba yuko sentare ikimuha ibihano bingana n'ibyo byose n'ibyo byaha bikwegana n'icyo twitwe cyaha cyo kwihakana umwana wiwe nisigura yuko kitaba gisigaye ari icyaha kimwe ahubwo ruba rukurikirana n'ibindi byaha byinshi hejuru kubyara umwana akamwihakana aba yateje umudugararo mu kibano aba yasambuje ingo aba yateje ingorane umwana w'umwigeme w'umunyeshuri agahagarika amashuri yiwe aba yatumye umwana akurana igikomere ku mutima atari gukurana yamwemera hakiri kare
ibyo byo banaho nyine ibihano navyo nyine mwo bisabira kuri abo bigeme canke abo bakenyezi begeka umuntu ku wundi mugabo
cyane gose rega n'ico ubutungane buba bujejwe kuko ubutungane hari umuntu ashobora kuza kegeka umwana ku wundi mugabo kumbure kubera ko bavuga ati urabona ibi bihe turimo by'ubukene umuntu akavuga ati byo byose uyu mwana nina mwegeka kuri uyu muntu atako yifashe ntaco nzohatora mugabo nina mwegeka kuri naka yo bahagaze neza ejo canke yijya yeje umwana azotorana mu bandi bana abe konsere nk'umwana co kimwe n'abandi bana uriya mugabo aba yarabyaye akabigira ari umugambi yatanze we nyene azi yuko atakuri turimo aho muri ico gihe nico gikorwa ca sentare imaze kugira ayo matohoza igasaba ibi bipimo sentare iraheze igacuru bandi ikavuga iti turemeje yuko uwo mwana atacapfa apfana n'uyu mugabo aho muri ico gihe barafatira ibihano nabo byo bikomeye uwo mukenyezi yagombye kwegeka intebe ishushe uwo mugabo kuko nk'uko nabivuze ku bagabo no ku mukenyezi n'ico kimwe nabo nyine aba yadurumbanije mu kibano aba yakuye agasambara umuntu aba yamukuye ko iteka giye
urakoze cyane gose mushinga ntahe urakoze cyane gose mushinga ntahe nshimira imana kanya katubanye gake ariko wadufashije ibitari bike cyane makuru no munsi turabashimiye mwe mwese mwaduteza amatwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.